Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika igiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese dutaramanye kuri uyu munsi wa gatatu itariki 28 y'ukwezi kw'icumi mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Muri kumwe na Frederic Nkurikije ateramije ibiganiro by'uyu munsi.
Kwego dusaba ko badutunganiza bakatwubahiriza agateka kuko tubayeho turi impfubyi bakubahiriza n'uwo muntu aturetse.
Uyu ni umwe mu bantu baba mu kigo kirererwamo impfubyi muri komine Musigati intara ya Bubanza. Aratakambira abashinzwe umutekano ngo barekure mufurera atwara icyo kigo yatawe muri yompi. Inkuru cyo kimwe n'andi makuru twateguriye turabibashikiriza mu kanya kari imbere. Reka ariko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Muramutse neza Aloise, umwanya ni wawe, udushikiriza amakuru aduteguriye.
Mwaramutse Frederic, mwaramutse namwe mwese muduteze amatwi. Mu gihugu cya Libya, kajugujugu yaritwaye abagize leta ishimikiye ku idini rya Islamu yaragize isanganya hafa abantu bashika icyenda cyo ku munsi wa kabiri. Iyo ndege yaguye mu kiyaga mu burengero bw'intara ya Almaya ntiharamenyekana igitigiri cy'abari muri yo, ariko abategetsi ba Libya bamenyesha ko atacizere bafise ko hari abazorokoka. Abayisilamiste bagiriza abakeba babo bari mu yindi leta iri Tobruk ko aribo barashe iyo kajugujugu, abo nabo barabihakana. Igihugu cya Libya cyariciyemo rero leta zibiri, imwe yafashe umugwa mukuru Tripoli, iyindi yemewe n'amakungu yahungiye mu buseruko bw'intara ya Tobruk inyuma yaho perezida Muammar Gaddafi yiciwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe. Mu gihugu cya Tanzania, ibiharuro vya mbere vyasohotse jo ku munsi wa kabiri mu matora y'umukuru w'igihugu muri ico gihugu biha ikibanza cya mbere John Magufuli yatanzwe n'umugambwe CCM chama cha mapinduzi uri ku butegetsi. Muri ayo matora kandi biragaragara ko abaministri bakomeye ba leta bahurikiye mu runani rw'abatavuga rumwe na leta rwagiye hamwe mu matora baratakaje intebe naho bataraheza neza guharura amajwi yose. Ibiharuro vyerekana ko ayo matora yabaye ya mbere aho umugambwe CCM chama pinduzi nabo batavuga rumwe bababana mu majwi, ibitigeze bibaho kuva Tanzania kironka intayo kwikukira mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na kabiri. Naho ayo matora muri rusange yaratekanye, harabaye imigumuko hagati y'imigambwe y'impande zibiri zigwanira ubutegetsi muri Tanzania no mu izinga rya Zanzibar. Umugwi ujejwe gutunganya amatora wasavye imigwi yose gutekana no kurindira ko tangazwa ibiharuro vya nyuma mu byavuye mu matora. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimenyesha ko zigiye kongereza ibitero by'indege ku bagwanyi b'umuhari wa leta ya Islamiste mu bihugu vya Syria na Iraq, mbere bishobotse bagakora n'ibitero byo hasi. Ivyo byamenyeshejwe na sekretere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajeje kwivuna abansi Ash Carter ejo kwa kabiri igihe yabibwira umugwi w'abakenguza amateka baraba ibijanye n'intambara zibera mu karere ka Syria na Iraq biherereyemo. Ash Carter ati, mu bisanzwe nta bitero by'abasirikare bagwanira hasi dukora, ariko tubonye ko ari ngombwa nta kibuza ko dukurikirana umwansi aho yinyegeje hose nk'uko duheruka kubikora igihe twabohoza imbohe 70 muri Iraq mu minsi iheze. Ash Carter, sekretari ajejwe kwivuna abansi, yabwije ukuri abakenguza amateka ko umuhari wa leta ya Islamiste ubagoye kugwanya. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi yateye ivyatsi bitero vyagizwe n'umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram mu ndwi ziheze mu buraruko bwa Nigeria. Ivyo bitero vyabaye kuwa 23 na 24 k'uyu mwaka uku kwezi byatumye abantu 42 bahasiga ubuzima, abashika ijana barakomereka nk'uko bishikirizwa n'abategetsi ba Nigeria. Ivyo bitero vyabereye ku musigiti wo mu gisagara ca Yola kiri muri leta ya Adamawa ku musigiti wa Maiduguri no mu bice bindi by'ico gisagara. Ivyo bitero vyatumbereye abakristo n'abamizirima badahuje ivyiyumviro n'umuhari wa leta ya Islamiste. Abantu bashika 360 aho ni mu gihugu cya Afghanistan nico gitigiri kimaze kumenyekana cy'abasize ubuzima muri ca kinyamugigima giheruka muri Afghanistan na Pakistan. Abatabara abantu bariko barakora ibishoboka byose kugira bakure ibibomoke kugira barabe ko borokora abatari bake. Agace kasinzigaye cyane ni mu ntara ya Khyber iri mu buraruko bwa Pakistan, aho honyine igitigiri cy'abahasize ubuzima kimaze gushika ku bantu 222 n'abarenga 1000 bakomeretse. Mu gihugu cya Afghanistan rero, Perezida Ashraf Ghani yamenyesheje akoresheje bwa buhinga bwa Twitter ko ejo ku munsi wa kabiri igitigiri cy'abafuye kimaze kugera ku 115 n'abashika 558 bakomeretse mu ntara 9 z'ico gihugu. Muri abo harimwo abakobwa b'abanyeshuri 12 bafiriye mu ntara ya Takar mu gihe bari mu musunikano hamwe n'abandi bagerageza kuva mu ishuri barimo. Abakora ibikorwa byo gutanga ifashanyo bamenyesha ko bizobatwara igihe kugira bageze ifashanyo ku bazikeneye bose.
Urakoze Aloyce kumakuru heje kudushikiriza. Abantu bane baratowe bishwejo ku munsi wa kabiri mu gitondo, hanyuma umupolisi nawe arakomereka, hari kandi n'imodoka yaturiwe. Batatu muri bo baguye mu bitero byabereye mu mazone ya Cibitoke na Kamenge ari muri aruko gisagara ca Bujumbura. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Turi kibarara gicenda muri zone Cibitoke commune Ntahangwa mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Abakenyezi bahaba n'abandi bo kumabarabara hegereye bariko baririra umusore yitwa Abdul w'imyaka 22 yahitanywe na grenade kuri uyu wa mbere mu kajoro. Uwo mukenyezi atubwira uko byose byatanguye.
Haje umuntu mu barabara hama yarafite inkota, abapolisi baza kugira ngo bamukureho, abantu benshi baraza gushukamiriza. Hama twebwe duca twari duhagaze kuri kiyosike duca tujya mu rupanga duca twumva amagrenade aravuze. Hanyuma abapolisi baramuhamagara bati ngo nutore umuntu umutware kwa muganga. Ca mpita nabo muri kazino n'undi mutama ari hano duca tubatwara kwa muganga.
Amagrenade ntimuzaho yavuye?
Oya, tuzi iyo yavuye. Njye nari mu rupanga bisaba amahoro kugira ngo tuze turaryama dusinzira, abana ntibasinzira, n'ababyeyi urabona bose barahekuka. Dusaba namaho.
Abdul yari umwana w'impfuvyi yararezwe n'umuryango w'impunzi z'abakongomani baje mu Burundi mu mwaka w'2023. Muri uwo muryango ubwanwa bwari bwafutse umunwa.
Birababaje kubona yuko muri imisi abantu barafa. Ibyo tusaba gusa, tusaba amahoro. Twebwe ndi turi bamwe ba politike bafa ibyo n'ibijya, ariko tusaba yuko buduha amahoro. Ni ibintu bitangaje gose. Turasabye ubutungane cyane cyane n'ubukorera bukore kwa abantu bose bari ko arica abandi babasanga mu mazu bakabica. Kandi umwana n'umwana w'ishure ni ibintu bitangaje gose. Ndituzi ko Imana yamaze kutwibagira. Vraiment Imana yamaze kutwibagira, nibyo tubona ku Burundi ubu bushitse ubunyene ndituzi ko buri hehe.
Iruhande ya Abdul hari n'undi muntu yishwe mu Cibitoke nyene. Abanyagihugu baho bavuga ko barambiwe n'ukwama barahamba babo mu masasu n'amagrenade yumvikanye mu Cibitoke kuri uyu wa mbere ku muhingamo no mwijoro. S'abantu gusa bahaguye, hari n'imodokari yaturiwe. Nyeneyo avuga ko ubuzima bwiwe busa n'ubwiye guhagarara kuko iyo modoka y'itagisi ariyo yaritunze umuryango wiwe.
Ntibigiye koroha kugira ntungu umuryango n'imibereho yanje. Nari nsanzwe ntunzwe n'ako kazi nyine k'ubushoferi. Iyo modoka nayo nari nayatse kredi, niho nari mpeza kuyiriha. None ubu nari mfite abana batatu biga, ubu bagiye kwicara nanje nicare, urumva simbona ingene ngiye kuba. Niyo modoka niyo nari nasabye kredi niho nari ngiheza kuyiriha. Urumva ubuzima busa n'ubuhagaze nyine. Nk'ibyabaye ko twari mu nzu, igipolisi nicyo cari mu ibarabara co nyene, hama natwe baduhindiye mu nzu twese, hama mukanya nkatambona barenganye imodoka iri kira ku mwotsi. Urumva aho simbona iyo nohigira ko ntawe mbona umengo no vyagiriza. Cyo nosaba nuko nosaba leta ko yo dushira haba ngene badushobora gukingira abanyagihugu.
Turetse muri zone Cibitoke mu buraruko bwa Bujumbura, amasasu yarumvikanye kandi no mu mumanuko muri zone Musaga. Aho ku Musaga kuri uyu wa kabiri mu gatondo hakaba hatowe ikiziga cy'umuntu atamenyekanye yaraboshwe. ahandi humvikanye amasasu n'amagrenade ni muri zone Kamenge mu buraruka bwa Bujumbura nyene hatewe ikigo Centre Jeune Kamenge nkuko vyemezwa n'igipolisi ico kigo c'abapadiri gisanzwe gifasha urwaruka ahanini mu bijanye naho rusomera ibitabo ibibuga vy'inkino hamwe n'izindi nyigisho nk'umuziki n'ibindi iruhande y'ico kigo hasanzwe hari kirindiro c'abapolisi umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yemeza ko muri ico gitero cabereye kuri Centre Jeune Kamenge umupolisi umwe yahakomerekeye n'undi musivile hongera hafatwa umwe mu bari baje gutera ku ibarabara ry'umunani yegereye kuri Centre Jeune Kamenge abahegereye bemeza ko hari undi muntu yahaguye aya makuru ariko ntiyemezwa n'igipolisi eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Umufurera rongoye ikigo kirerwamwo imfuvyi muri commune Musigati mu ntara ya Bubanza yarahagaritswe tubahirijwe ubutungane aho ni nyuma yaho avuga ko ku munsi wa mbere yakubiswe na bamwe mu rwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD barongowe n'icegera cy'umukuru umutumba Bukinga. Inkuru dushikirizwa na Evariste Nziko Banyanka.
Fure Nkakarutimana Onesoro avuga ko kumuhingamo w'uyu wa mbere yabonye bamwe mu mbonera kureza CNDD-FDD ziri kumwe n'icegera cy'umukuru w'umutumba baje kumusaba umuntu basanzwe bakorana mu irerero ry'imfuvyi riri ku mutumba Bukinga bavuga ko ateye amakenga we yabishuye ko atababaha akavuga ko atari mushasha muri ako gace kuko yarahamaze amezi abiri
mu bisanzwe twebwe ukuntu dukora nabariho bose murabona ko ngaha muhasanze abantu bakeye twebwe tuguma duhindura yarahamaze amezi abiri kandi abahaba bamubona amaze kumara amezi abiri hari igihe ashobora kuhava akagenda gakorera nk'ibujumbura ashaka kagenda igitegano kuvuga n'ubundi abandi turi kumwe bari gitega nubiyo ntababuza ati tekana bose baba bamaze gushika ngaha nabwe ati nimurinde ikibazo turagikurikirana aho cyanke niho tuzakibabarira naye handi ho niho turi kumwe dusangiye ubutumwa bwo kuri abo bantu
cyusaba rero kugira ngo usubire mu rugo ni gihe
nti nuko nosaba abantu bajejwe intwaro ko bogerageza bakadufasha twasubira mu rugo kandi bagacako bakavugana nabo bantu kugira ngo umutekano wacu wubahe
kwa mubaji gituma yaranse kumubaha kugira bamenye ikimugenza. Furea Ntakarutimana Onesforo yatwishuye ko muri no minsi bitoroshe gutanga umuntu kuko hari abanyuruzwa muri ubwo buryo bwaca bagatorwa ari biziga. Uwo mufurera nabo bana b'imfuvya areze biriwe kuri uno wa mbere imbere y'ibiro by'inyamirama bimusigati gutaka ubutungane ariko uwagirizwa ko yari ku isonga ry'abakubise uwo mufurera ntiyigeze ahonyuza ikirenge naho igipolisi cyari cemeye kumurondera. Abo bana biriwe inzara nk'uko bavyivugira basaba ko uwabareze atobandanye guhohoterwa kugira abashe kubafasha. Narya ari imfuvyi sinayiguriye Justin n'umwe muri abo bana.
Tumaze gushika ngaha ku commune ku gipolisi baratubariye ngo nidutahe kubera muhira atanu umwe yari yahasigaye kandi n'abari baturongoye bari ngaha. Tumaze kubona ko atanu umwe hari atawe twaba tugiye bamaze no kutwirukana bace badusabira indaro twaraye mu muhana hafi yaha nyene muri vyi. Kwa dusaba ko badutunganiza bakatwubahiriza agateka kuko tubayeho turi imfuvyi bakubahiriza n'uwo muntu atureze.
Bamwe mu babanyi ba Furea Ntakarutimana Onesforo baremeza ko ariko aratotezwa kuko atari rya mbere yakira abantu baza kumufasha kurera izo mfuvyi bivugwa na Minani Antoine.
Reka twebwe abo bantu bamabaza nk'uko nyine bivuze bamwe bakagenda abandi bakaza mugabo tukamenya yuko abo bantu baza mu cyo kigo ari abo bafashanizo kenshi mbere twakunda kubona abigeme. Nuwo nyene iyo misi yaramaze urumva bakorana muco kigo nyene ariko nta bandi bantu benshi twakunda kubona bahatse.
Umustandiri wa commune Musigati yabwiye ijwi rya Amerika ko yumvise ivyaraye bishikiye umufurera Jean Bosco Nduwimana amusaba gusubira mu rugo afise amakenga naho agasaba ajijwe umutekano bamucungera ku kibazo cy'uko yakubiswe yoheza kitura ubutungane bukamutunganiriza nk'uko umustandiri wa commune Musigati abandanya bivuga. Muri commune Musigati mu ntara Bubanza Evariste Nzikubanya nka ijwi America.
Mu Rwanda hagiye gutoranwa abantu biswe umurinzi w'igihango bazotoranwa ubwa mbere na mbere mu mihana kugeza ku rwego rw'igihugu. Abazotorwa bazokwambikwa umudari w'agashimwe bakazofatwa kandi nk'abantu bakarorero bagaragaye mu bikorwa by'ubumwe n'ubwiyunge. Inkuru twateguriye na mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa cumi na kumwe nibwo abantu bazabatoranijwe nk'umurinzi w'igihango bazahabwa ishimwe. Ku ikubitiro abazatoranwa hazifashishwa uko bitwaye cyane cyane bashingiye kuri gahunda y'umwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda bagendeye mu bihe byo kuva mu mwaka w'1990. Ibikorwa birategurwa n'umuryango Unity Club uyobowe na Madamu Jeannette Kagame ubu ukabufatanije na komisiyo y'umwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda ubwo basobanuriraga inteko ishinga amategeko imitwe yombi iby'iki gikorwa madame Monique Nsanzabaga n'umuyobozi wa Unity Club wungirije yavuze bizagenderwaho mu gutoranya abantu
tubonamo ingere nyinshi z'abantu ababashije tijandika muri genocide ahubwo bagakiza abantu tubonamo ababashije gutera intambwe yo kubabarira shaba kubona mababashije gusaba imbabazi noneho bagahinduka bahindutse bakagenda bakora ibikorwa byiza abo bose nibo twita barinzi b'igihango aba nabagenda batwereka ngo burya birashoboka burya ntaga ari igitekerezo gusa burya si ibintu bihanitse ntashyikira ahubwo ni ibintu bya buri wese ndetse bamwe tuvuga ngo ni ntamenyekana cyangwa se ntago ari abantu bafite urwego bagezeho ruhambaye ugasanga bakoze ibikorwa buri wese areba akabona biramwigishije
abazatoranywa kuva ku rwego rw'akagari kugera ku rwego rw'igihugu bazemezwa bazajya bahabwa imidari y'ishimwe hari bamwe mu badepite bibajije umunsi abatoranijwe bazagaragaraho kwitwara nabi uko bizagenda
twavuze ko ari umuntu abashobora kwibeshya ariko none iyo tumugize umurinzi w'igihango ni umuntu ubukomeye wubashywe ariko yakosheje hagata umuntu w'umurinzi w'igihango ko ari ijambo rikomeye bwo twabyifatamo gute ya nyigisho nziza twamutanzeho nka modo nyuma yo bihindutse ni umuntu w'imwihe myaka ni umuntu wafashe pansiyo tuvuga ngo tugiye kujya tumwicaza hariya tumushimire
iki gikorwa cyabaye mu bikorwa bya mbere bisobanura inteko ishinga amategeko n'abahagarariye guverinoma bayenzo kuri minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Francis Kaboneka nawe bari mu nteko asobanura uko abaturage bazitwara kuri iki gikorwa uhereye ku mudugudu yamaze impungenge abibazaga ko umuntu wagirwa umurinzi w'igihango akazagaragaraho mu makosa nyuma uko bizagenda
umurinzi w'igihango yakosheje nakosa niba yarahembewe kuba yarubatse ubumwe bw'abanyarwanda ejo akijandika mu macakubiri abanyarwanda dufite uburenganzira bwo kumwakwa mu iryo shimwe kuko yatatiriye igihango uwatatiriye igihango ubwo nyine arabihanirwa
kuba bazatoranywa nk'abarinzi b'igihango gutangirana n'umwaka w'1990 kandi u Rwanda rwarabayeho mbere y'uyu mwaka umuyobozi wungirije wa Unity Club madame Monique Nsanzabaganwa yabisobanuye impamvu yabyo
iyo tureba mu mateka y'umwe bwacu bw'abanyarwanda icyadukomerekeje gikomeye kurusha ibindi bihe byose ubona cyubakiye kuri genocide yakorewe abatutsi kuva rero mu bihe bya biganisha aho ngaho ndetse na nyuma yaho ubona ari mu mateka y'igihugu ari ahantu habaye ingora bahize ku banyarwanda iyo uvuze u Rwanda abantu bahita basubira inyuma bajya guhera hariye niyo mpamvu ese niho twa kuko gusubira inyuma igihe u Rwanda rwatangire ni gihe kirekire mwumvise kandi yuko tunavuga yuko n'abantu baba batakiriho bashobora nabo kuba barinzi b'igihango twarebye rero mu gihe cy'amateka yacu ayo umuntu yakwita yabugufi ariko kandi yagize ibyo ahindura cyane mu buzima bw'abanyarwanda dufata ko ari aho ngaho twahera
iki gikorwa cyateguwe n'umuryango Unity Club ifatanyije na komisiyo y'umwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda ubwo cyagezwaga ku badepite imitwe yombi cyasobanuwe n'abaministre batatu ministre tugire Yezu Venancio muri presidence ministre Kaboneka Francis w'ubutegetsi bw'igihugu ministre Udagasinzigwa w'umuryango ndetse akaba n'umwe mu bagize Unity Club nibo bwari ubwa mbere gahunda z'umuryango utari uwa leta zishyigikirwa n'abaministre benshi ndetse abo baministre akaba nabo bayoboye gahunda y'ibikorwa ariko ministre muri presidence tugire Yezu Venancia kuri we ngo nta kibazo kirimo
ubumwe bw'abanyarwanda n'umusingi w'iki gihugu kuba rero uyu munsi dushyigikira dushyigikira Unity Club kubera ko ije mu gufasha mu bikorwa bitandukanye komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ikora mu birebana no kubaka ubumwe bw'abanyarwanda ntabwo ari ikintu gishashya ntabwo ari ikintu gishashya ubu imyaka igiye kuba umunani komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ikorana hafi na Unity Club
kugeza ubu amazina bamaze gutoranywa ku rwego rw'igihugu baragira kuri 17 ariko kugeza ubu nta n'umwe uramenyekana bazerekwa abaturage bwa mbere kuwa gatandatu wa nyuma w'ukwezi ubwo abaturage mu midugudu yabo bazaba bari mu muganda rusange abaturage bakazafata ijambo rya nyuma kuri abo batoranijwe nibo bazemeza ko koko ari intwari cyangwa se hari imiziro kuri buri muntu watoranijwe yaba afite kugira ngo bemezwe kuguma ku rutonde cyangwa bakurweho umuryango Unity Club uvuga ko nabazatoranwa ubu nta kindi bazahabwa usibye imidari. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Mwana mtse nchuti mwese mkundi kiganiro Amerikana uyu munsi turavuga ku mpari zerekeye abimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. I Washington DC ku murwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, impari zerekeye ababa muri Amerika badafise ivyangombwa zirabandanya mu iki gihe hari integuro y'iteko Yohana isagara bikingira ikibaba abo bimukira batagira impapuro yahagaritswe imaze gushika muri Sena ya Amerika. Abasenateri bahurikiye umugambwe w'abademokrate baragiye hamwe baranana maze baraburizamo integuro y'iteko yari kugabanya umutahe uhabwa ibisagara hamwe n'amakomine amajana n'amajana byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bidafashanya n'abatetsi ba leta mu mugambi wo kudoma ko urutoki abantu baba muri ibyo bisagara hamwe n'ayo makomine batagira impapuro kugira ngo barungikwe mu bihugu byabo. Iyo nteguro y'iryo tegeko ribi yarikwiye kwitirirwa The Donald Trump Act nk'uko senateri w'umudemokrate Harry Reid abivuga, ariko ashaka kuvuga wa munyamatungo mu Republika Donald Trump ariko ariyamamaza mu kibanza cy'umutetsi azogenwa guhiganira ikibanza cya perezida ku giti cy'umugambwe wa Republika, kuko uyu munyapolitike yigeze kuvuga ko abimukira bavuye mu gihugu cya Mexico ari abadandaji b'urumogi kandi bafata abapfasoni ku nguvu. Icyo gihe akaba yararahiye akarengwa ko azoshinga amategeko abuza abimukira badafise ibyangombwa kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mushanahe Reid yagize ati, iyo nteguro y'itegeko irateye isoni, irababaje kandi irimwo amajambo ateye isoni yama yashikirijwe na Donald Trump, kuko ifatira mu kivunga ikavuga ko abimukira bose batagira ibyangombwa bageramuye umutekano. Abashikiye iyo nteguro y'iteko bavuga ko inyifato y'abakuru bo muri ivyo bisagara hamwe n'amakomine badashaka gukorana na leta mu gutuza abo bimukira ishobora gutuma umutekano w'abanyamerika uhungabana. Batanga akarorero k'ibintu byabaye mu ntango z'uyu mwaka, aho umunyamexique yarasa umunyamerikakazi nyuma yaho arekuriwe mu ibohero yaramazemo igihe kitari gito. Uyu mugabo yari yaragiwe n'ivyaha bikomeye. Juan Francisco Lopez Sanchez yari yararungitswe mu gihugu ciwe c'amavukiro akatari gake, yamara yagumye asubira kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mitchell McConnell, umutegetsi yakomeye arongoye abasenateri ba Republika, avuga ku gisagara cha San Francisco ari kimwe mu bisagara bicumbikiye abo bimukira batagira impapuro gifashanya n'abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihe kibishakiye gusa ku vyerekeye kwirukana abo bimukira. Avuga ko igihe cyose abantu bakoze ibyaha binjiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barenze amategeko kandi bakabigira inshuro nyinshi maze abantu ntibaheze ngo birukanwe ngo imiryango ibura abayo bishwe n'abo bantu iba irenganijwe. Amashyirahamwe aharanira ineza abanyagihugu yari yashikirije aho ahagaze imbere y'uko abatetsi bihweza iyo nteguro itegeko. Ishyirahamwe riharanira ineza y'abimukira ryitwa The American Immigration Council yavuze ku imigambi y'ibyo bisagara byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bicumbikira abimukira batagira impapuro ari imigambi ifise akamaro ngo ituma abapolisi bajejwe imbibe hamwe n'abapolisi bo muri ayo makomine batisuka mu vyerekeye abo bimukira. Iryo shyirahamwe rivuga ko imigendanire hagati y'abo bimukira hamwe n'abategetsi bajejwe utungane yohava itose karamu mu gihe babona abapolisi bariko bakorera ibiro bijejwe iperereza bya Amerika. Ayo mashyirahamwe avuga ko iyo migambi y'ayo makomine hamwe n'ibyo bisagara byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo guha indaro abimukira batagira impapuro ituma imihana yo muri ibyo bisagara itekana, ikongera igatuma imigendanire hagati y'abapolisi hamwe n'abanyagihugu ikomera bitarinze kubuza abajejwe kubahiriza amategeko kurangura imirimo yabo. Nyamara ishyirahamwe ryitwa Numbers USA yarishyira imbere umugambi wo kugabanya igitero cy'abimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryarashimagije iyo nteguro y'iteko yashikirijwe na Sena ya Amerika, rikaba ryavuze ko iyo nteguro ituma ubwicanyi bwamirirwa kure ngo kuko kanatsinda abimukira batagira impapuro ba tegerezwa kuba bamaze kwirukanwa muri leta z'umwe za Amerika imbere yuko bakora ubwicanyi. Iryo shirahamwe rivuga ku kibazo cy'abimukira kimaze imyaka itari mike gishikirizwa cyane cyane mu gihe abanyapolitike baba bariko bariyamamaza cyane cyane aba Republika. Senator Ted Cruz ariko yiyamariza ikibanza cyo mu teta zose ruki mugambwe wa Republika mu ntara y'umukuru w'igihugu, avuga kugudashira mu ngiro amateko agenga abimukira, gutuma amateko ibisagara hamwe na 340 aha indaro abimukira aho nyangwa kurusha. Ati naho ayo 20 hamwe n'ibyo bisagara byakira umutahe utanzwe na leta z'umwe za Amerika byama byateye intambamyi utwigoro twa leta two kubahiriza amateko agenga abimukira batagira uburenganzira bwo kuba muri Amerika. Avuga ko iyo migambi yo gucumbikira abimukira batagira impapuro iho nyanga amateko ya Amerika kandi ishobora gutuma n'ubwicanyi bwiyongera. Robert Mendez umusenateri w'umudemokrata avuga ku integuro iryo teko yashikirijwe arutundi twigoro two kwambika ibara abantu bose bashaka kugira ubuzima bwiza hamwe n'imiryango yabo. Ati iyo integuro iryo teko nta kindi yomara atari gutera ubwoba hamwe no kubiba amacakubiri mu gihugu. Mukanya turasozera iganiro vyacu vyo muri kitondo, ariko imbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twashikirije. Aloise,
mu gihugu ca Libya kajugujugu yari itwaye abagize leta ishimikiye ku idini rya Islam yaragize isanganya hafa abantu bashika 9 ejo kuwa kabiri. Iyo ndege yaguye mu kiyaga mu burengero bw'intara ya Almaya. Ntiharamenyekana igitigiri cy'abari muri yo, ariko abategetsi ba Libya bamenyesha ko atacizere bafise ko hari abazorokoka. Muri Tanzania ibiharuro vya mbere byasohotse jo kwa kabiri ku matora y'umukuru w'igihugu biha ikibanza cya mbere John Magufuli yatanzwe n'umugambwe CCM muri ku butegetsi. Ibiharuro vyerekana ko ayo matora yabaye ya mbere aho umugambwe CCM camacama pinduzi nabo batavuga rumwe bababana mu majwi ibitigeze kubaho kuva Tanzania yacikukira mu mwaka w'1961. Leta z'umwe za Amerika yateye ivyatsi bitero vyagizwe n'umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram mu ndwi ziheze mu buraruko bwa Nigeria. Ivyo bitero vyabaye kuwa 23 na 24 z'uku kwezi vyatumye abantu 42 basiga ubuzima n'abashika 100 bakomereka nk'uko bishikirizwa n'abategetsi ba Nigeria. Leta z'umwe za Amerika kandi zimenyesha ko zigiye kongereza ibitero by'indege ku bagwanyi b'umuhari wa leta ya Islamiste mu bihugu vya Syria na Iraq, mbere bishobotse bagakora n'ibitero vyo hasi. Ivyo vyamenyeshejwe na secretary wa Leta z'umwe za Amerika ajeje kwivuna avance Ash Carter aho ejo kwa kabiri abibwira umugwi w'abakenguza amateka barabibijanye n'intambara zibera mu karere Syria na Iraq biherereyemo. Ashkarta ati mu bisanzwe nta bitero by'abasirikare bagwanira hasi dukora, ariko tubonye ko ari ngombwa nta kibuza ko dukurikirana umwansaho yinyegeje hose nk'uko duheruka kubikora kubohoza imbohe 70 muri Iraq. Muri Afghanistan abantu bashika 360 nico gitigiri kimaze kumenyekana cabasize ubuzima muri ca kinyamugigima giheruka muri Afghanistan na Pakistan. Abatabara bariko barakora ibishoboka byose kugira bakuri ibibomoke kugira barabe ko borokora abatari bake. Agace kasinzikaye cyane kari mu ntara ya Khyber iri mu buraruko bwa Pakistan, aho honyene igitigiri cy'abahazize ubuzima kimaze gushika ku 222 n'abarenga 1000 bakomeretse.
Juti mwese mkundi wa radio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye umunsi bigaruka ingaha tuboneho kandi akanya ko gushimira engineer yadufashije muhinga bw'ivyuma hamwe n'abadufashije kwigeranya ibiganiro twateguriye kuri micro mwari kumwe na Federic Munikije amakuru nayo mwashikirijwe na Aloise Bigirimana. Mwakoze kudutega amatwi, mugira amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.